Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Tuli ku munsi wa gatatu igenekerezo ni rya 2022 rusama umwaka wa 2024 nchuti namwe bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ubone wa mwanya w'amakuru mu Kirundi aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Kuva kuri uno wa mbere hari umunywanyi w'umugambwe CNR muri komine Giaro ariko arahohoterwa ubuzima mu biro by'urongo iperereza muri iyo komine ari nabagiye kumwifatira kumuhanwa iwe hari ku munsi wa mbere ku mugoroba abo mu muryango wiwe bakaba bafite ubwoba ku buzima bw'uwo munywanyi wa CNR buriko burasinzikazwa kandi atacari karazira. Barataka bagatakamba ko boroswa amazi meza abo nabanyagihugu muri zone Gasenyi muri komine Buganda muna ya Cibitoki hamwe atacyoko kwa maguru masha washobora kwandura indwara zifatiye ku isukurike. Umuryango w'umwe bwa Burayi umenyesha ko uzoshigikira amatora yimije mu Burundi. Ibyo bimenyeshwa na Elisabeth Pietrobo aserukira umuryango w'umwe bwa Burayi mu Burundi. Ku bwa Kefani bidarongoye umugambwe Kodebu asaba umugwise ni na leta gukora ibishoboka byose kugira ngo amatora azobe mu muco kandi ntihagire n'ukumigwa kwari kubacira ku mayange mu kanya tujya ko kwidonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera ndabaha ikaze ari makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu umunywanyi w'umugambwe CNR ariko rahotegwa n'ubuje rugendereza muri komine Giaro ni mu ntara ya Rutana. Ryohotegwa rikaba ribera ku biro by'uwo arongoye iperereza ni mu gihe ari nawe yagiye kumuhagarika ku munsi wa mbere amukuye kumuhana iwe igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Umuryango wiwe bakaba bafise amakenga ku buzima bwiwe bagasaba yuko yorekurwa kuko ataco ari karazira. Pierre Gahungu.
Nkuko amakuru dukura ngaho muri komine Giharo abivuga, uwo munyonyi wa CNL azwi ku izina rya Melchior Kabura ariko ahohoterwa n'uburongoye iperereza muri komine Giharo azwi ku itazirano rya Amos ari nawe yamuhagaritse. Ayo makuru abandanya avuga ko ariwe yaje kumutora kumuhana iwe uri ku mutumba Giharo azanye n'umupolisi baca bamutwara mu gashoboka komisariya y'igipolisi aho Igiharo. Amakuru dukura mu gipolisi akavuga ko Amos arongoye iperereza ngo yavuye atora Melchior Kabura mu gasho k'igipolisi ejo kuwa kabiri isaha 3 zo mu gitondo aca mujana hafi yaho akorera ku biro vya komine Giharo. Amos ashikanye Melchior Kabura ngo yashiye atangura kumuhohotera amaboko ari hasi amaguru mu kirere amanitse ku gihome. Ivyo yabajijwe ngo ni ingene yubahutse kubwira umunywanyi wa CNDD-FDD yitwa Nduwayo ko atohirahira ngo asubire kwambara impuzu ya CNDD FDD amasaha y'umugoroba ariko arataha. Ivyo Melchior Kabura ngo yarabihakanye naho yari ko arahohoterwa kuko ngo yagumye asaba uwo yabibwiye ko yoza akabimwagiriza. Amos arongoye iperereza ngo yahavuye amusubiza mu gipolisi isaha 6 z'umutaga ariko ngo amubwira ko mwijoro aza kumutora. Ababonye Melchior Kabura avuye kuri ivyo biro vya Amos ngo yaje yendaza kubera guhohoterwa. Abapolisi bari kwizamu ariko ngo bakaba boba bahavuye bumvikana ko naho urongoye iperereza yugaruka batamutanga baravye ingene yahohotewe narijya no mu gitabo c'abafungwa atari yanditswe aho bavuga ko bishobora kubakwegera. Melchior Kabura ngo mu vyo yoba ariko arazira ngo nuko ari umunywanyi wa CNL ayoboka agatungwasa akaba narongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe ku mutumba wa Giharo nyene. Inshuti abagenzi hamwe n'indongozi za CNL bakiyamiriza ingendo y'uwo arongoye iperereza muri komine Giharo bagasaba ko uwabo yokingirwa uwamuhohoteye akamusindikariza ubuzima nawe agahanwa. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone uwurongoye iperereza muri komine Giharo kugira ngo atange umuco ku vyo yagirizwa.
Dutandukire gisasa kijanye n'ibidukikije abanyagihugu bo muri zone Gasenyi komine Buganda mu ntara ya Cibitoke baratabaza bavuga yuko atamazi meza bafise bagatinya gufatwa n'ingwara zivuye ku isuku rike basaba abategetsi ko bakora ibishoboka bakabaronkera amazi meza imbere yuko ibara ibagwa ko Alexandrine Kez
ahakomerewe cyane ngo ni kuyobora rya gatandatu cy'iyo zone Gasenyi no ku mutumba Ruhembe uri munsi y'iryo barabara. Abanyagihugu babazwa cyane cyane nuko hari abagira neza bigeze kubashiriraho amazi, ariko rero icuma caho bavomera kirapfa. Bavuga ko basemereye kugira igikorwa biranka ngo n'amazi yibomba bari babashiriyeho nayo nyene aramutse aje ngo aza mu ijoro akabona ko bageramiwe n'indwara zifatiye ku mwanda.
Twarashimereye n'abatwari badufashe kugira cyangwa ukuntu twakwigira imbere kugira ngo baze kutumenya neza neza icyo kigero ziki amabombo adarimo mu kwezi ajye naho ajya mu ijoro ntagihugu nabo baba bajyanye tubona nk'ubu umuntu yaramu ibombo arashobora kuva mu kaburani indwara zose zigiye dufata kuko zirasamo amazi mazi.
Icyo kibazo cy'amazi gituma imiryango igira ibibazo byo kwitunganya neza, ivyo bikagira ingaruka ku bakenyezi bategerezwa kuja kurondera amazi mu ijoro ryiteye naho nyene kuyaronka bikaba ikibazo.
Kugira tuje kuvoma turatwara umwanya munini cyane amasaha maremare, harige tujyuha ijoro munani sandwi aho hantu aho dutonda harige dutonda ayo mazi agaca kama tukayarosa tugaca tuyeza tugaca tuza kuva mu ruzi rutemba. Urumva rero tugira ingaruka mbi zikomeye cyane kubera bitugora cyane kugira turonke amazi yo kugira tukoreshe isuku.
Abanyagihugu batera kamo abategetsi ko bakwihutira kubakorera ico cuma capfuye maze n'amazi yo mu ibombo akaboneka mu mwanya bashobora kuyifashisha.
Ano makuru tuyabandanije mu gisata c'intwari bereye aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bafise amatongo muri Kizingwe Biara ni muri komine Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko azi imyaka irenga cumi barindiriye ko asohoka inonde z'abafitiye amatongo zikaba n'ubu zitarashobora kuboneka. Bavuga kandi ko abajejwe kubatunganiriza baterekana cane cane iyo badafise urupapuro rwitwa resepise werekana ko bahawe ayo matongo, bagasaba urongoye umugwi mushasha ujejwe kwiga ico kibazo kubatunganiriza. Bonfis Niyongere.
Abanyagihugu bavuga ko iyo bagiye gusaba impapuro ndangamatongo badatunganirizwa ngo barabatererana cyane cyane abatakigira urupapuro bita resepise. Bemeza ko basigaye basa n'abataye umutwe ku kubura ubatunganiriza.
Tumaze imyaka irenga cumi turindiriye yuko dushikiriza. Uyu munsi icyo kibazo gisubiye kuba gishasha, haheruka gushyirwaho komisiyo ijejwe kwandika abantu twanditse amatongo muri Kizingwe Bihara imbere yo kwaba viabilisation. Iyo viabilisation yagizwe na SIP ifatikanije na asosiasiyo ya bene amatongo ba Kizingwe Bihara. Ubu rero kugira wandikwe hari ikibazo cyabyutse, hari ikibazo ushaka papuro kitwa resipisi. Agapapuro baduha bahejeje gupima itongo, ako gapapuro utagafise ntibakwandika, bakubwira ngo genda muri polisi usabe declaration de perte. Ukize muri polisi nawe ushobora kubwira ngo iyi kete yawe genda muri ubuha bagushire ko sukuvere yerekana yuko iyo resipise wigeze kuyirunga. Tugeze muri ubuha, ubuha nayo itarungika muri apeteka ngo nimugende muri apeteka ngo uko apeteka niyo yatunganije ngo viabilisation ngo ifatikanije na SIP. Tugeze muri apeteka naho bashaka kwikura ngo ni muje muri ubuha ngo nibwo bafise ngo amadosiye ya matongo ya SIP. Ubu rero twataye umutwe twabuze umuntu n'umwe kwitura,
basaba urongo uyu mugwi urero kubatunganiriza kugira ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira.
Turasaba n'ukuri perezida wa komisiyo nshasha ashike kuri tere arabe ibibazo bihari, arabe ikintu ashobora kudufasha. Ntibyumvikana ko resipisi none irafise agaciro kurusha impapuro z'itongo ziranga itongo. Nibatwandike hanyuma bagende barabe amatoni bafise muri uwo buha barabe yuko adahuye n'ibyo basanga ku mpapuro ziranga amatongo.
Uruganda rw'amakuru rwa Kadinza Mbagateka kawe twarondeye kuri telefone ngendanwa Better Ipolite Nubashe arongoye ishyirahamwe ry'abafite amatongo muri kizingo bihara kugira ngo agico abivuze ko ariko ntiturashobora kumuronka.
Arakoze Bonfils niyongere tumira mate mukanya tuca tubandananiza makuru twabateguri.
Inzamba
amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gitata cha politike. Umuryango w'umwe bwa Buraya uramenyesha kuzoshigikira amatora yimirije mu Burundi. Elisabetta Pietrobon aserukira ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya avuga ko hatewe igikumu kufashanyo yo gushigikira umugambi zo ufasha mu gitata cyo gutegura amatora ariko aravugwa kakiri kare kugira ngo asigugwe ingene uyo mugambi uzokora. Kurikira Elisabeth Pietrobon akaba yavuze kuri uwa kabiri hari mu kiganiro umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yagiranye n'abaserukira ibihugu bya Buraya mu Burundi.
On tient beaucoup que les élections au Burundi soient
twifuza ko amatora mu Burundi yoba meza atorangwa n'utunenge kandi akaba mu mwidegemvyo ntangere kumvirije neza ibyashikirijwe n'abari mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni uwo mugwi ufise uruhara rukomeye cyane mu matora yimirije yo mu mwaka w'2025 no mu yandi azokurikira inyuma. Ku ruhande rwacu twarateye umukono ejo bundi mu kwezi kwa Ruhuma ku masezerano y'imfashanyo y'amafaranga azofasha mu mugambi wo kwigisha no gutsimbataza intwaro rusangi no gushyigikira inzego n'amashyirahamwe azoba ariko arafasha mu itunganywa ry'amatora. Haracari kare kugira hatangwe insiguro ku bijyanye n'uwo mugambi. Murambabarira sinja mu ido n'ido ariko nagira ndamenyeshe ko umuryango umwe bwa Buraya ushigikiye u Burundi na cyane cyane muri ibi bihe byimirije by'amatora. Muri make mu mezi ari imbere tugiye kuraba ingene uwo mugambi uzoshyirwa mu ngiro.
Tukivuze ivyerekeye amatora umugambwe Sawanya Frodebu bavuga yuko leta ikwiye kurondera uburyo bukwiye mu banyamahanga basanzwe bafasha u Burundi kugira ngo integuro y'amatora izogende neza. Ubwo mugambwe Sawanya Frodebu uburyo leta itegekanya buracari hasi hisunzwe ibikenewe. Fenias Nigaba icegera curongo uyu mugambwe Sawanya Frodebu akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe aranegura ko umugwe seni utegura amatora uza waratangwe gukora kandi itegeko rigenga amatora ritaraboneka. Fenias Nigaba n'icegera c'umugambwe Sawanya Frodebu akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe.
Iyo umuntu afise urubanza yabwiye inshuti n'abagenzi ati yamba ndafise urubanza rukomeye nimumfashe nimunterere. Rero Burundi nibwo buragutereza inshuti n'abagenzi kugira ngo urubanza rw'amatora cyane cyane kugira ngo ayo mafaranga aboneke kugira ngo ibyankenerwa byose bize biboneke amatora azatunganywe kugira ngo nibizovamo bizobe koko ari ibintu biboneka ko byateguwe neza. Kujyanye n'ikarata karangamuntu bwa itiganwa bakibivuga twabura kutazoshoboka musa mwige kata yari kudufasha kugira ngo habeho kugabanya byo kuvuga ubusuma bw'amatora kuko ijya kata karangamuntu itiganwa ituma hajyaho urutonde rwiza rudasubirwamo ariko izi karangamuntu zihari usanga umuntu afite izi bishyanga zitatu bigashobora gutuma ashobora gutora kabiri cyangwa gatatu. Ibyo birashobora gutuma amakenga azobaho. Ikindi nacyo nuko abari kwatunganya amatora bakora afatira ku bitigiri by'amatora igihe yaba 2020. Rero ibi bitigiri byarahindaguritse nicyo makenga tunafise. Rero hariho abapfuye, hariho abavutse, hariho abakwije imyaka yo gutora. Ibyo byose rero bakibasumiranya batabiteguye neza turabona ko bizova bigorana. Murabona ko aya matora bayatangiye badafite itegeko rigenga amatora. Biratangaje cyane kubona umugwi seni uri kurakora udafite itegeko rigenga amatora. Ibi rero byerekana ko ibintu uri kurakora byose nta mategeko ariko yisunga kuko itegeko rihari ryo gutegura amatora iryo tegeko ryasubiwemo. Uyu munsi ntirirasinywa nta muntu n'umwe arifise. Ibyo rero ukebura umugwi seni ukabaza neza itegeko rigeze kugira tubandanye gukorera mu bintu bidakurikije amategeko.
Ari Fenias Nigaba akaba ari cegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu akaba n'umuvugizi uwo mugambwe. Tukiri muri ico gisata kijanye n'amatora, umugujejwe gutunganya amatora seni na leta ngo babakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo matora yimirije azoba amatora azoba mu muco kandi azokorohereza bose bashaka kwitoza. Ibyo bivugwa na Kefa Nibizi, akaba ari umukuru mugambwe Kodebu Iragi Yandadaye. Tumukurikire.
Muri iyo nama twarabonye yuko amafaranga se nizokoresha atarakwira na ya karata biometriki izoba itaraboneka, ariko ibyo twibaza ko ari ibisanzwe kuko ikarata yari yashobora gukora, eka mbere n'amafaranga twizere ko leta y'u Burundi izoyakwiza kuko byagaragara ko habura yarenga gatoya imyaredi 60 z'amafaranga y'amarundi. Ikindi ni uko twabonye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yiteguye gushikira Burundi mu bijanye n'amatora, rikazoshobora no gutanga amafaranga kumbure amwe muri aya buze. Ariko ikibazo aho gihagaze cyane ni ukuraba mbega ayo matora ariko yategurwa cyagiye gushyigikirwa, ubwo abagomba kwitoza bose bazokoroherezwa kwitoza. Narijye tubona imigambi imwe isa n'iyagiye iraburagizwa mu kuntu itunganije, ubwo ntazaba habamo ikibazo c'abitoza canke ingene bitunganya. Ikindi cama kiza amatora yo mu Burundi no muri Afrika hose ni vyerekeye ingene ivyavuye amatora vyizengwa. Ariko ngaho twewe tukavuga duti ikindi kibazo cane c'imigambwe canke n'abakeneye kwitoza mu bundi buryo batavuga mwe n'umugambwe uri ku butegetsi, nibo mu bisanzwe bateza gushira ingufu hamwe kugira ngo bibaye ngombwa baje hamwe mu kwitoza, bongere baje hamwe mu vyerekeye gucungera amatora. Kuko iyo amatora adacungewe neza nta kabuza yuko ivyayavuyemo bishobora kuza birimwo amahinyu. Aha rero dusaba ko umugwiseni wogerageza gukorera mu muco.
Ni kuri iryo jwi rya Kefa Nibizi, umukuru mugambwe Kodebu Iragiye Ndadaheza, uce dusozerera ko amakuru twariko turashikiriza. Turashimire mwe mwese mwahisemo Radio Inzamba, Agateka Kawe na Ubutatu.